Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 23 z'ukwezi kw'11 umwaka w'2018. Kuri mikro muri kumwe na Fide Niyongabo.
Nivyo ico kiringo cy'igihano cyararangiye cyarangira itariki ndwi, ariko rero ubu tukaba turiko turaraba amasezerano mashasha twogiranira nayo maradiyo, ariko tubanje kuraba imwe imwe yose ngene yigenjeje.
Uyo ni Nestor Bankumukunzi ayoboye urwego sense rujeje gucungera kugenda umwuga ukumenyesha amakuru kogwa mu Burundi, avuga ku kiringo c'ibihano vyafatiwe amaradiyo mpuzamakungu Ijwi rya Amerika na BBC. Turavuga no ku Rwanda ruvuga ko rwatanguye kwakira bahoze arabagwanya ubumugwi wa FDL urwanya ubutegetsi bw'igihugu ku muyobozi mushasha w'umugwi CV mu kiringo c'imyaka 4 iri imbere mu Burundi, hamwe no ku bantu bitwaje inkoho bataramenyekana banyuruje umukozi akora ku buntu w'umutaliyano bakomeretsa n'abandi 5 muri Kenya. Yamari imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriye kandi dushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce, tubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Maramutse Fidel. Igihugu cya Irani nticeretse ubushobozi bwose gifise bw'ibirwanisho by'ubumara ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kugenzura ibyo birwanisho riri Irahe nk'uko byemejwe mu masezerano n'amakungu. Ibyo byashyikirijwe na ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika muri iryo shyirahamwe ku munsi wa Kanejo. Ambasaderi Kenneth Ward yabwiye iryo shyirahamwe mpuzamakungu ko Irani itashize ahabona aho ikorera bombe ziterwa n'indege, kandi yagumanye porogaramu zikora ibisasu birimo ubumara cyabujijwe n'amakungu. Ntacyo Irani kiravuga kuri iryo cyagirizwa na ambasaderi Ward yiyongera kucuka kibi cyari kiyasanzwe na Washington ku bijyanye na porogaramu za nikleyere na Irani iterabwoba hamwe n'uruhara gifise mu ntambara muri Siriya. Ibyo birego bya Ward bishikirijwe mu gihe Perezida Donald Trump yakuye Leta z'Ubumwe za Amerika mu masezerano ya nikleyere amakungu yumvikanywe ko na Irani muri 2015, hamwe n'urukurikirane rw'ibihano yagiye arafatira icyo gihugu. Ubwongereza bushikiriza ko bwashitse ku ntego y'amasezerano ya politike yamaze ijoro ryose yumvikanywa ko na Komisiyo y'Ubumwe bwa Buraya, ashingiye ku kuntu Ubwongereza buzova mu muryango wa Buraya atantambamye kandi mu rutonde rwiza. Mushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May niwe yatangaje amasezerano yumvikanywe ko abwirizwa kwemezwa n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya itekanijwe ku munsi w'Imana. Theresa May avuga ko ayo masezerano yongera guha Ubwongereza ububasha bwo kugenzura imbibe zabwo, ifaranga ryabwo, amategeko yabwo, gukingira ubuzi bwabo, umutekano hamwe n'ubwigenge bw'igihugu cyabo. Naho ayo masezerano akirindiriwe kwemezwa canke ngo ahakanywe n'abakuru b'ibihugu by'umwe bwa Buraya ku munsi w'Imana, May aracahanganye n'inama nshingamateka yiwe, aho bamwe mu bayigize bavuga ko ayo masezerano adahagije kugira icyo gihugu kivavanure burundu n'uwo mugabane wa Buraya. Mu gihe bamwe basaba kuva muri uyo muryango, hari abandi bifuza kuwinjiramwo. Inama yo ku rwego rwo hejuru hagati y'umuryango w'Uburaya na Turukiya yabereye ku murwa mukuru Ankara yaranzwemo no kutumvikana, naho yari yitezwemo gutera imbere mu migenderanire hagati y'ibyo izo mpande zibiri. Komiseri w'Ubumwe bwa Buraya ajejwe imigenderanire n'amakungu Federica Mogherini hamwe na komiseri ajejwe kwagura uwo muryango Johannes Hahn baganiriye ejo kuwa kane n'umushikiranganji wa Turukiya ajejwe imigenderanire n'amakungu Mevlut Cavusoglu. Ariko kutumvikana niko kwaranze iyo nama hagati ya Turukiya n'Uburayi, aho Mogherini abona ko Turukiya ihungabanya demokarasi mu kuvuga ko uwo muryango uhangayikishijwe n'ifungwa ry'abigisha bo mu za kaminuza hamwe n'indongozi z'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike. Kandidatire ya Turukiya yo kwinjira mu muryango umwe bwa Buraya imaze imyaka irenga 10 yaradindijwe na bimwe mu bihugu bya Buraya bidashigikiye uyo mugambi ku mvo z'ihungabanywa ry'agateka ka muntu muri Turukiya hamwe n'izindi mvo. Nayo muri leta zumwe za Amerika intureka yaradutse mu gihe abimukira bamuka muri Amerika yo hagati barundanye mu gisagara cyo ku rubibe rwa Mexique ku munsi wa kane berekeza ku gitarurwa bashaka kwinjira muri leta zumwe za Amerika mu gihe Perezida Donald Trump yongeye kuvuga ko azobasubiza inyuma. Mu gihe kajugujugu za Amerika zariko ziragenzura karere umurwi w'abimukira bagizwe n'abagabo wari wavuye aho bari mu mahema kuva mu ndwi heze bagomba kujabuka ikiraro cha El Chaparral kiri hafi ku kilometero kimwe imbere yo gushikira igisagara cha San Diego muri leta ya California. Trump kuri wa kanejo yagabishije ko ashobora kugara ugo rubibe mu gihe intureka zotuma haba abakomereka rukazokugurwa intureka zacureshe. Izo ntureka zadutse ku rubibe igihe umutegetsi muri Mexique hamwe n'umwe mu baharanira agateka ka muntu bariko baragerageza gusaba abo bimukira kuguma mu gihugu cya Mexique kandi bagasabirayo ubuhungiro. Bagasabira ubuhungiro muri leta zumwe za Amerika babicishije mu nzira zemewe n'amategeko, ariko benshi muri abo bimukira bararihirwa bararahira bakarengwa murambabarira ko babwirizwa kujabuka urubibe byanka bikunda muri leta zumwe za Amerika. Aya makuru Ijwi rya Amerika riyakesha itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP.
Turashimiye Aloyce ku makuru ahejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho urwego sense rujeje gucungera kugena umwuga wo kumenyesha makuru ukorwa mu Burundi rwemeza ko ikiringo c'ibihano vyafatiwe amaradio Ijwi rya Amerika na BBC carangiye yamara ugo rwego rwemeza ko ruriko ruratunganya amasezerano mashasha kuri ayo maradio mbere rukiweza nuko ayo maradio yabandanije akora. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Naye kibazo cy'amaradio abiri Ijwi rya Amerika ni radio y'Abongereza BBC kubijanye n'ikiringo carangiye kubihano yafatiwe kitizwe mu nama idasanzwe y'abagize urwego rujejo gucungera ingene umwuga wo kumenyesha amakuru urangurwa mu Burundi. Nestor Ibanga umukunzi arongoye ugo rwego abajije kuri ico kibazo yemeje ko ikiringo carangiye ariko harakogwa umwihezo winge nayo maradio yigenjeje hati yatunganywa amasezerano mashasha hagati y'ugo rwego sense n'ivyo bimenyesha amakuru.
Nivyo ico kiringo cy'igihano cyararangiye cyarangira itariki indwi, ariko rero ubu tukaba turiko turaraba amasezerano mashasha twogiranira n'ayo maradiyo, ariko tubanje kuraba imwe yose ingene yigenjeje kubera zagumye zigakora amakuru ara Burundi biciye mu yindi mihora. Ubu turiko turategura amasezerano mashasha dusanze bigejeje neza tuzoheza tubatumeye ko tuvugane ayo masezerano tuyashyire rw'ikumu hanyuma bone gufata ingingo izobibereye. Iyo ngingo nayo nyine izofatirwa mu nama ya bose nk'uko byari uno munsi, niko amategeko abitegekanya mu rwego sense.
Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya nimba ayo masezerano atotunganywa ariko imirongo y'amaradiyo yaruguruwe ku gataka k'u Burundi. Urongoye sense yishuye ko ari byo kwitondera kuko avuga ko hari iradiyo itemeye amakosa yose kandi bishobora gutuma ibihano bidakugwaho.
Twasanze bikwiye kugira ngo uyu munsi nitwugurure tutashizeho ibikwiye bijyanye n'amategeko n'uwo mwumvikano muri ayo masezerano, ubundi twahava dusanga kiye dusubira kugwa muri wa mutego. Kibaza yuko byo baziza hakwihutagiza kufata umwanya ukwiye tukavugana nabo biraba mu ntumbere yuko nihagera ko tubugururira twobugurura cyabandanye bakora ta zindi ziti zijemwo, na cyane cyane ko muri ayo maradiyo hariho ayemeye amakosha hariho n'ayandi atemeye amakosha yose, kandi turavye mu byo bagumye bakora hariho nk'iradiyo yagumye ikoresha umenyesha makuru w'umurundi akurikiranwe n'ubutungane. Murumva ivyo ko atari gufa kugura mu kiringo caheze tuzorinda kuvugana wumvire ko bashobora umenyesha makuru kumuhagarika tanke bagira bati hako tumuhagarika twemeye kuguma twugaye.
Kiretse ikibazo cy'amaradiyo abiri cyabajijwe banka umukunzi yamenyesheje abamenyesha makuru ko mu vyizwe n'abagize ugo rwego harimwo ingene umwuga wakozwe mu kwezi kw'icumi 2018 gushika aho kwezi kw'icumi na rimwe kugeze. Uyarongoye sense yagabishije ikinyamakuru iwacu kuhamwe kibandanije kidakurikiza amategeko gishobora gufatirwa ingingo akacagiriza gutanga makuru ahengamye
mu nimero zitanu zasohotse muri ico kiringo bakaba nimero imwe imwe yose yarimwo ikosa rijanye no gutanga makuru ahengamye twaratumye kwa giserukira kenshi turabandikira n'amakete y'inkibuzi ariko twabonye ko atacyahindutse tukaboneraho ya karyo ko gusaba abarongo icyo kinyamakuru ko bo kwikubita gashi bagakora bubahiriza itegeko bagatanga amakuru atohoje amakuru yubaka amakuru adahengamye kuko bidahindutse mu minsi iri imbere hazuhava fatwa ingingo zifatiye ku mategeko mugabe ingingo zuhava ziremera icyo kinyamakuru
amaradiyo abiri ijwi rya Amerika hamwe ni radio yabongereza BBC byahagarikiwe imirongo ya FM ku gataka ku Burundi ku wandwi ukwezi kwa gatano 2018 mu kiringo cy'amezi atandatu ico naco kikaba carangiye itariki ndwi z'ukwezi kw'icumi na rimwe naho iyo mirongo nubi itarugurugwa ubwego sense rukaba rwagereje ayo maradiyo gutanga amakuru atesunza amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru iradiyo ijwi rya Amerika yoyo ikaba yaranagirijwe gucisha ibiganiro ku maradiyo yahagaritswe no gukoresha umukozi asanzwe arondegwa n'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urwanda ruvuga ko rwatanguye kwakira abahoze arabagwanya b'umugwi wa FDLR ugwanya ubutegetsi bw'igihugu. Benshi mu batashe bari barashyize hasi ibigwanisho yamara ngo hanagaragayemwo abatahukanywe mu bitari ugushaka kwabo. Mu kiganiro na mugenzi wacu Eddie Gwema umuyobozi wa commission ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze arabasirikare Seraphine Mukantabana yavuze ko gutahukanwa kwabo biri mu mugambi ugushira mu bikogwa ingingo z'abakuru b'ibihugu byo mu karere byo kwaka ibigwanisho no gutahukana abari mu migwi itwaje ibigwanisho.
Iminsi yashize mwakurikiye yuko hari inama zagiye ziba zigamije kugera amahoro n'umutekano muri aka karere k'ibihugu bigari aho abakuru b'ibihugu bitandukanye bemeje yuko imitwe itwaje intwaro yayirambika hasi hanyuma ariko cyane cyane hagasabwa aba FDLR cyane cyane abari bari mu makambi n'ubundi bari barashyize intwaro hasi bakajya mu makambi za Warungu Kisangane Kanyabayonga kabasaba yuko baba batashye ku bushake kugeza ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka bitaba ibyo bagataha badatashye ku bushake bwabo kugira ngo nicyo cyabaye rero kuko leta ya Kongo imaze kubona ko hari abinangiye yabasohoye muri izo nkambi ku ngufu biba ngombwa yuko basaba leta y'u Rwanda yuko ibakira
mwabakiriye guhera ryari ese abo mumaze kwakira bangana bate
ku wa gatanu ubushize twakiriye abagera kuri 210 bari baturutse muri Ekwateri ahitwa Irisara hanyuma mu ijoro ryakeye twakiriye 358 no kuvuga harimo abarwanyi n'imiryango yabo baturutse mu nkambi ya Kanyabayonga kandi turacyategereza ko nabandi nabo nibaza tubakira
abasigayeyo mukeka ko bangana gute
bo biragoye neza kumenya imibare yabo kuko leta ya Kongo n'izi mibare iriyo neza ariko ku mibare Monisco yigeze gutangaza kera bigaragara yuko za Kisangane hari abantu benda kugera kuri 800 barimo abasirikare n'imiryango yabo naho Warungu hakabayo abakabakaba mwe ijana na 70 barimo barwanya nabo n'imiryango yabo bari mu mashyamba barwana bo nta mibare yabo tuzi neza
muvuze ko hari abatashye bari basanzwe ari abarwanyi ese hari abaje bitwaje n'intwaro zabo ku buryo bazirambitse zashyikirijwe abashinzwe inzego z'umutekano mu Rwanda
abo ngabo batashye bari barazirambitse kera nta ntwaro bari bafite bahoze ari abarwanyi bashyira intwaro hasi ngira ngo murabizi aho kugira ngo batahe bashyira mu makambi yo muri Kongo babarindirije ngo kuzabacyura ariko uko byahindutse nta wabimenya nuko bakomeje kuguma muri ayo makambi bikamara igihe kugeza igihe biba ngombwa ko leta ya Kongo isaba yuko bahavanwa bitari ku bushake bwabo
hanyuma hari abavuga ko nk'uko wari ubivuze ko hari abazanywe bitari ku bushake abo ngabo bangana bate ese hakoreshejwe ubuhe buryo kugira ngo batahane
bo uburyo bwakoreshejwe ntabwo nabumenya kuko icyo twabonaga nuko bagera mu gihugu ubona ko bahageze batabyiteguye basa na hari abantu bavuye bavuga batazi neza yuko koko ba bari bugere mu Rwanda kandi ko bakirwa kandi nta nubwo baje mu byo busanzwe kuko wenda banyuraga muri za manifeste katwereza manifeste uburyo bwakoreshejwe ngira ngo mwabaza leta ya Congo uko yabigenje kugira ngo abantu baze ku butaka bwabo ibyo byose babanje kusaba leta yacu kugira ngo bombe ko abantu baje
hanyuma iyo bageze mu Rwanda mu bajyanaye
bakira mu nkambi ya Mutobo mu majyaruguru y'igihugu cyacu tukabakorera gahunda dusanzwe dukorera abasanzwe
hanyuma se nkabo waruvuze ko bashobora kuba bazanywe atari ku bushake bwabo ndetse bamwe bakaba bagaragaje ko batunguwe nuko bageze ku butaka bw'u Rwanda icyo gihe biraborohera ko abo bantu mubahuza nabo bandi batashye ku bushake bwabo
nta kibazo gihari na gitoya kuko niyo barebye ngira ngo nari nabivuze ko abenshi bazafite uhama baza nafite ubwoba batazi bajya ariko mu minota mikeya gusa bamaze kumva ko bakandageza ikirenge cyabo ku butaka bw'igihugu cyabo bakabona uburyo bakiriwe kuko mu by'ukuri abanyarwanda tuba tubishimiye tubakira neza bakabona ko bakiriwe nk'abanyarwanda ko batakiriwe nk'inyamaswa zabaga mu mashyamba bahita bumva yuko bigaruriye icyizere bakumva yuko ibyo bibazaga byari mu mitwe yabo byabatera gukunga bigashira ubundi tugacinja kadiho bakabaho neza nk'abandi
muri abo batashye ese haba harimo abayobozi muri uwo mutwe wa FDLR
bo barimo ariko ntabwo ari abayobozi dutegereje twifuza ko nabo bafata icyemezo bakarekeraho gukomeza guteza akaduruvayo no gushaka gusenya ibyo abanyarwanda bubatse bishya kuya ariko byumvikane ko muri abo 2010 twakiriye yuvuze abayobozi ugasanga ko harimo abaofisiye barenze 10 urumva ko ari abayobozi hanyuma mu banyuma naho harimo abayobozi batari ku rwego rw'abajenero ariko barimo
Serafina Mukantabana umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo ndagushimiye cyane kubwa kanyu ha radio ijwi rya Amerika
urakoze cyane
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
kiri mu Rwanda inama nkengo z'amateka isaba leta gufata ingingo ntabanduka zo kuvyara ku rugero igihe umushikiranganje wa mbere Edouard Ngirente yatanga ibisobanuro mu majambo kuri iyo ngingo abasenateur bagaragaje ko kutavyara ku rugero bitevya kurushiriza iterambere ry'igihugu ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eric bagire ubusa
Abasenateri bagaragarije bwana Edouard Ngirente ministre w'intebe ko hakiri umurundo w'ibibazo bishingiye kuri serivisi zo kuboneza urubyaro imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda igaragaza ko umugore mu Rwanda byara abana barenze 4 mu gihe intumbero ya 2050 u Rwanda rwihaye ko yagombye kuba byara byibura barengaho 2 Senateri Garikani niyo ngira umwe mu basesenguye ibibazo akavuga ko ingingo yivuzweho hari abayifata nk'iyoroshye nyamara igakomeza kugira ingaruka ku buzima bw'igihugu afatiye ku gihugu cya Malaysia ku mugabane wa cyageze ku ngingo yo kuboneza urubyaro kubera ingamba zihamye cyafashe senateri niyo ngire yabwiye ministre w'intebe ko kugeza uwa batunzwe n'abandi badakora muri Malaysia bari kuri 40% mu gihe mu Rwanda bo bakiri kuri 82% ahandi bakebura guverinoma n'uko mwigena migambi rikorwa haba kuri gahunda z'iterambere zitangwa hatitabwa kukureba ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage kuri senateri ntawe ukuri ryayo we agasanga kimwe mu bishobora gukoma mu nkokora iyi gahunda yo kuboneza urubyaro n'amategeko urwanda rugenderaho yabigira mu ruhare muri zimwe mu ngambo mukuru wa guverinoma agarukaho mu kugerageza gukemura iki kibazo harimo no gukomeza kwigisha abanyarwanda bakarushaho guhindura imyumvire kuko ngo iza kwisonga mu kudindiza iyi gahunda binda abasenateri bagaragaza nk'impamvu zatuma kuboneza urubyaro bidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye harimo ko hakiri n'amavuriro adahagije ku buryo hari abacika intege banga kurara rwantambi ahabwana ngire ntakizeza ko mu ngengo y'imari itaha hateganijwe kubakwa agira kuri 200 mu gihugu ariko ko mu 2024 hazaba hamaze kubakwa amavuriro agera ku 170 haraza kandi bimwe mu bigo nderabuzima cyane biri mu maboko y'abihaye imana bitungwa gatoki mu kudatanga serivisi zo kuboneza urubyaro ministre w'intebe yizeje ko bari mu biganiro n'ababikuriye imibare itangwa n'ubutegetsi ndetse na banki yisigaragaza ko abanyarwanda basaga miliyoni 12 kandi ko biyongera kuri 2.7 buri mwaka igaragaza kandi ko icyizere cy'ubuzima kigeze kuri 66.5% intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda nuko mu 2050 burumbuke buzaburi kuri 2.3 umuturage w'u Rwanda akazajya yinjiza 10,000 by'amadolari ku mwaka gusa abasenateri bo bagakomeza kugaragaza impungenge ko bigoye kuko na magingo y'umunyarwanda atageza ku 1,000 kandi biyongera umunsi ku wundi hakomeje kandi kuzamuka impungenge kuko iyi gahunda iterwa inkunga n'abanyamahanga hejuru ya 50% hakibazwa icyakurikira igihe habaho guhagarika inkunga kandi guverinoma idashyiramo ingengo y'imari ihagije muri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro ku butegetsi bw'u Rwanda kuboneza urubyaro ni imwe muri gahunda zakorwa neza bikagira icyo byongera ku iterambere ry'igihugu bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugarutse mu Burundi Petero Caravelle Ndayicariye yahoze ayoboye umugwi Seni ujejwe amatora niwe yatowe n'abashingamateka b'u Burundi ejo kwa kane kugira arongore umugwi Sever mu kiringo c'imyaka iri imbere ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya
abari batanze amadosiye mu nama nshingamateka kugira baronke uburenganzira bwo kuba abakomiseri b'umugwi Sever mushasha bagera ku 185 umugwi w'abashingamateka warujejwe igikorwa cyo gusuzuma ayo madosiye wahavuye usigazamwo 33 abo nabo bategerezwa gutorwamwo 13 bagize uwo murwi ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi uko ari 33 biyamamaje imbere y'abashinga mateka Pascal Nyabenda arongoye inama shinga mateka yababaza ico bagiye guterera kugira kahise kabi kabaye mu Burundi kamenyekane bongere bafasha abarundi gusubiza hamwe
iyo changaha hanyamuragi turaza kumubaza akabazo gatubi kamwe rusaka kumubaza akarusha giye kuzana Sever mu minota 2 cyangwa 3 n'abantu 33 ufashe iminota 2 yonyene ikiba iminota 66 ni sahirenga cyizemo n'umwanya wo kuza wo gusubira inyuma murumva ko arumwanya munini nacyo gituma tutifuza yuko bavuga byinshi uko barabivuje bihagije imbere ya commission ad hoc
abashaka kwitoza nabo bavuga icyo bazokora hamwe batowe muri amabanga Aloyse batungwa nayo numwe mubashaka kwitoza
akarusho ka mbere nzanye nuko sanze ndumuhinga mu bijyanye no kurondera ukuri no kunywanisha abantu ibyo nkaba ndabikozemo imyaka ishika 16 akandi karusho ofise nuko nsanzwe ndi mu nani zitandukanye mu bijyanye na justice transitionnelle aho rero ibyo nzoba ntazi nzobikora ko abo bahinga mpuzamakungu nabo baheze babindose
13 bahavuye batorwa hisunzwe ubwoko abahutu indwi bagizwe na batungwa na Aloyse Nziga Masabo Leya Pascazi Hakizimana de Gracias Karenga Ramadani Ndayicariye Pierre Claver Nahimana Eri na niyo nkuru Pascari abatutsi ni batanu bagizwe na Ninziza Clement Noe Ndikumana de Gracias Ngabo Leonce Nijimbere Alice na Denise Sindokotse hamwe n'umutwa umwe azwi ku izina rya Goretti Bigirimana 13 bamaze gutorwa abashingamateka bahavuye bajya mu Indonido cyo gutora komite nshingwa bikorwa y'umugwi Sever uzotangura ikiringo cawo mu ntango z'umwaka uza Petero Caravelle Ndayicariye yahora arongoye umugwi Seni ujejwe amatora niwe yatowe ngo azorongore uwo murwi icegera ciwe ni Ninziza Clement Noe yahora mu murwi uri kurarangiza ikiringo umunyamabanga mukuru w'uwo murwi mushasha numufasuni Leya Pascazi Nziga Masabo abagize komite nshingwa bikorwa y'umurwi mushasha Sever ntibashimye guha ikiganiro bamenyesha makuru bamenyesheje ko badashobora kugira ico bavuze itegeko ribagena mu mabanga ritarasohoka umugwi Sever mushasha ufise igikorwa cyo kunywanisha no kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi kuva ku muzo w'abadagi mu Burundi mu 1885 bitanu kushika muri bibiri n'umunani ni mu gihe umurwi uzosubirira uwo warushinzwe ico gikorwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na kabiri Bujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika
muri isanga Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu gihugu cya Kenya abantu bitwaje inkoho bataramenyekana bavuga ko banyuruje umukozi akora ku buntu w'umutaliyano kazi bakomeretsa n'abandi bantu batanu. Ni nkuru y'umumenyesha makuru Rael Ombuor mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Igitero cyabaye mu ijoro ryo kwa kabiri mu mujyi wa Chakama ku nkengero z'inyanja y'Abahinde nko muri kilometero ijana mu majyaruguru ya Mombasa. Uwashimuswe ni umukobwa w'imyaka 23 y'amavuko Silvia Constanza Romano. Akorera ishyirahamwe rifite icyicaro gikuru mu Butaliyani ryitwa Afrika Milele ryita ku bana b'imfubyi n'abatagira kivurira. Abakomeretse ni umutegarugori w'umunyakenya n'abana bane. Kugeza ubu nta muntu uriyitirira iki gitero. Polisi ya Kenya nayo ivuga ko itaramenya abateye ariko ko irimo ibahigisha uruhindu ihereye ku makuru ya mbere ifite. Umwe mu babibonye yitwa Churchill Otieno Onyango yabwiye Ijwi rya Amerika ko abateye bamutegetse kuryama hasi we n'abandi bantu bari kumwe. Nawe akorera Afrika Milele yari kumwe na Silvia Constanza Romano. Avuga ko abantu bateye bari batatu basa n'abasomali, babiri nibo bari bafite imbunda, uwa gatatu we nta ntwaro yari afite. Ariko hari abandi bantu bavuga ko abateye bari batandatu bari bafite imbunda n'imipanga, bavugaga igiswahili, baje babaririza ngo wa mugore w'umuzungu arihe. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubutaliyani yatangaje ko yamenye ishimutwa rya Silvia Constanza Romano kandi ko irimo ibikurikiranira hafi. N'ubwa mbere mu myaka itandatu ishize umunyamahanga ashimuswe muri Kenya. Byaherukaga mu 2011 no mu 2012 ubwo umugabo w'umwongereza yarashwe arapfa naho umugore we arashimutwa. Ibyumweru bibiri nyuma yabo umugore w'umufaransakazi nawe yashimutiwe mu kirwa cya Lamu. Ibyo bitero byatumye Kenya yohereza ingabo zayo muri Somalia kurwana na Al-Shabab.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo kumugoroba.
Njoti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha ahaniyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.